nya kongo kundi vyimva mutima ndacharondera ubujyo bwo kuzotera iteka abavyeyi bakuvyaye
Kugeza ryari ngo dushire mushaka ahari shatara